turi ku mutumba wa Gitibu muri komine ya Cankuzo. Uwo mutumba uri mu mitumba y'intara ya Cankuzo yasinzikajwe n'ivyo binyabwoya. Albert Butoyi n'umurimyi wo kuri uwo mutumba yaradutembereje mu itongo ryiyo ryamaze gutegwa n'ubwo bunyabwoya.
Ngiki birero n'ivyo bifata intunzi biterwa bikahekenya amaremba kavako. Urumva nk'ibabitarama uca usanga ibiterwa atari kimwe cama ko bigaca bipfa. Ajya kubitoke naho nyene biriko naho nyene ane kimitoto yatabaguritse vyayihejeje. Urumva harya nta gitoke kiro kwama ko aca haza umwana nawo nyene. Hari yepfo mwonga imijishi zarahejeje n'ubwatsi bwa Teresa konyaho burusanga vyahejeje. N'uduti two mu ishamba n'ibiti bimwe bimwe vy'umye nyene giye kubiraba.
Zabera bangira inama nawe n'umurimyi arimo iri impande ya Parke National ya Ruvubu muri komine ya Kigamba.
Byarajye bica ibiyoba bijya amasaka birya ibiharage amaremba biratotora n'uburo byose biratotora n'ibiharage imwe byarahononye kweri ubu naho byagiye kumijisha ibijumbu imwe turagowe kweri emwe ahubwo leta nitugarukire n'ahandi ho barondera imiti yo kubipompa n'ahandi ho abantu nyine emwe turatikiye kweri aho byariye nyine nta kintu kiriho kandi n'ibiharage nyine kweri byaratotoye nyine birinze bitotora imiteza ntijya kicihuhu ahanyine tuza kwicwa n'inzara kweri kandi twararimye.
Inababiri Yuliana nawe twamusanze mu mwonga wa Rugasari muri komine ya Cankuzo aho yari karateri ibijumbu. Ivyizigiro vyo kuzosoroma si vyinshi kuri uwo murimyi.
Hariya niho biri none urabona nyene ko ibiti nyene byaheze biriko biraza byegereza ngaha none naje hano naho mpfuye kurima nyene sinzi ingene bizogenda yemwe je amazi imyaka 47 ndabibonye uyu mwaka.
Hajandi Ntoniya umutamakazi w'imyaka 58 ati
amafanye naroza nyene yashitse nyene no gushika yashitse none ko bambwiye ngo tidishitse naho ngo mukawa akaba nyene ngo bisiga bihungwe bigasigara ibiti gusa ngo nakabuto kagiye ko ngo gacaba gahwera gaca karumba none n'amapfa nyene.
Hatunga Imana Berkimas umuyobozi w'urimi n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo aremeza ubwo bunyabwoya bwateye imirima
mu makomine agize intara ya Cankuzo. No bamenyesha yuko mu ikomine tarafatwa n'ubwo bunyabwoya ari komine imwe ya Gisagara. Ibitegwa navyo bikarigwa cyane harimo ibiharage, ibitoke, amasaka, uburo, amateke, imyumbati no kuvuga ibintu byose bifise amababi ubwo bunyabwoya ntibubigere umutwe. Ku biti biri mu ishamba biratugo nyine twobikinga kuko byose abantu zeye imashine iri ze bitatomizere ishobora gushikana umuti kuri ibyo biti. Twebwe gusa aho dutegera ku mirima kuko buva kuri ubwo biti kuri ibyo biti bumanuka buterwoja ku mirima tuje dutegera ku mirima ego imiti twarose turiko turaraba aho tumaze gupomira kwa nyabwo bukoko kandi bamenyesha yuko niyo miti bushikiranga rwo uyu nubworozi buyitanga ku buntu nta amafaranga batanga tushe dusaba abafundi mu ku mitumba nuko babonye ibimenyeso gubwo bunyabwoya bacha batujya kara tukaca tubashira umuti bakaca bapoma
abanyagi ihugu bobo babarimye mu basabiki.
Icyo tubasaba ni uko cyane cyane boza barumviriza impanuro abafundi bindi ku mutumba n'abafundi bindi mu mwizo no mu ikomine babahereza cyane cyane bagakwirikiza ingene uwo muti bawukoresha.
Uwo muyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu Cankuzo avuga ko ubwo bunyabwoya atari ngungu nk'uko bamwe mu barimyi bavyibaza.
Ubwo bunyabwoya rero tumehabwo tuba dusa tumenyereye bwitwa ingungu mu Gifaransa bita chenille régionale. Tumaze kuja tugafata amashanyo yacu turabe neza ubwo aribwo twahave dusanga atari amashanyo regionale kuko ubwo bunyabwoya buhari ubu nta na kimwe busiga bujya mu bigiterwa cyose buhuye ari cyo gituma twaciye dusanga ari amashanyo y'ibita de chenille défoliante ou bien de chenille polyphage.
Mumenya ko n'ibiti biri mu ishamba cimeza riri mu ruhongore kama gunyamaswa ku ruhande rwa komine ya Kigamba navyo nyene vyatewe n'ivyo binyabwoya abarimi begere iryo shamba bakavuga ko ubwo bunyabwoya bwururuka ivyo biti muja kubona imirima yabo. Mu Cankuzo, Fidele Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.